nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatanu n'igenekezo rya mbere ntwara nte umwaka wa 2024 sangwe ikaze n'inshuti namwe bakunze bakadiho inzamba agateka ka makuru twateguriye ayo nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyageze. Leta ya Barcelona ndayishimiye ibicishije kuri Parti Nkuru ya Repubulika ivuga ko yuguruye amadosiye ku bitero byagizwe umuhari Red Tabara mu ishyirahamwe Focode bati gushengeza umuhari urwana si wo muti, ahubwo bakwiye gukora amatohoza bakaraba abakoze ubwicanyi by'ukuri kuko bimaze kugaragara ko leta yica abanyagihugu ikabyagiriza abandi. Umuhari nawo inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi basaba umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba narongoye n'ishyirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bya Afurika kufasha kugira ngo Barcelona ndayishimiye ahagarike kurungika abasirikare baje kugwa mu gihugu cya Congo bariko bagwanya umuhari M23. Igisata cy'ingenzi mu Burundi inkuntu citaweho na gatoyi kandi arico cyari gikwiye gutezwa imbere mu Burundi n'umwihwezo wakozwe n'ishyirahamwe Parisemi nyuma y'inama idasanzwe iyo kunagura ico gisata bavuga ko ari byinshi bikwiye kubanza gukorwa mu Burundi kugira ngo igisata cy'ingenzi igitere imbere. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Pariki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi ivuga ko yuguruye amadosiye abiri yerekeye ibitero byakozwe muri zone Buringa ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza hamwe n'ikindi gitero cyo muri zone Gatumba ku mutumba bavuga izo wa Rubondo ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Pariki Nkuru ya Repubulika ikavuga ko izo dosiye zose zerekeye ibitero byakozwe n'umugwi bavuga ko ari Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Leonard Manirakiza umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika akizeza Abarundi ko abakoze ibyo byaha nabo bafatikanije bazofatwa bagashengezwa imbere y'ubutungane tumutege yompi.
Kubw'ibyo bitero by'iterabwoba bibiri haruguruwe amadosiye y'icyaha abiri, imwe nomero REMP 23315 agakoni nepe kubitero byabereye ivugizo hamwe n'iyindi REMP 28197 agakoni NJC ijanye n'ivyabereye iburinga. Twihweje ivyo nonekaye hamwe n'abahitanywe n'ivyo bitero biragaragara ko abo bicanye ibiterabwoba bahurike mu muhari w'iterabwoba Red Tabara atakine barondera atari kuganda gura abenegihugu atari abasirikare aho bishi abana n'abenegihugu batari ubagwanya. Kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe z'ikibi zigira iterabwoba zagize iburinga zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro zibazongeye ikibi mu kindi, aho rero ziba zikwegeye kwagirizwa icyaha kibi cy'agomera bunwa mu gushyira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Icyo cyaha kibi kizohama abo bicanye iterabwoba bagikoze. Ubutungane bw'u Burundi biciye ku mushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika burasubiye kwiza Abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara abo babikoranye n'abagize icyo baterera kugira ibyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero. Kubw'ivyo turateye akamo umuntu wese afise kumuzirikanye amahoro n'umutekano gufasha ubutungane mu kuduma ku rutoki uwo wese yagize uruhara mwishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi mubi ugayitse wo kugandagura bunyamaswa bene Burundi maze bashyirwa imbere ya sentare bahanwe.
Gushengeza imbere y'ubutungane umuhari Red Tabara wagize ibitero muri zone Buringa mu ntara ya Bubanza ku munsi w'Imana uheze si wo muti kuko kahise kerekana ko ibiganiro byonyine ari byo bikwiye mugihe hari ingorane zitegwa n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho bishikizwa na Gordon Yungeko umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe FOCOD atanga akarorero ku muhisi Petero Nkurunziza na bamwe mu basangiye kugwanya leta ya Petero Buyoya mu rubanza bari baraciwe mu mwaka w'1998 bari bacira urubanza rwo gupfa kubera ibikorwa by'iterabwoba bagirizwa ariko biza guhera bagiye ku meza y'ibiganiro umviriza Gordiano niyunge ko n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe FOCOD
kibazo nyamukuru aho gihagaze n'ukwibaza iske gukurikirana uwo mugwire dutabara mu butungane niwo muti urama niwo muti uzoshobora guha amahoro abanyagihugu niwo muti uzoshobora kuzana ituze mu Burundi muri kahise ukwezi kwa kabiri tariki 11 mu mwaka w'1988 sentare nkuru y'Ubujumbura yashoboye gucira urubanza rwo gupfa muhisi Nkurunziza Pierre ico gihe ntiyarabwa umukuru w'igihugu ari umunyagihugu hamwe n'abandi batandatu bari kumwe bacira urubanza rwo gupfa bagiriza yuko bakora iterabwoba bakongera bagashinga amamine yahitanye abanyagihugu batari bake mu ntara ya Bujumbura ico gihe babaciriye urubanza rwo gupfa mahayo 1998 ariko ivyo vyose nticaburijwe yuko intambara ibandanya mu bice bitandukanye by'igihugu gushikaho abaja mu biganiro bagasinya amasezerano mu mwaka w'2000 mbere no mu nyuma yaho intambara ikabandanya guteba aho habandanya hari utundi twigoro ariko twashoboye gutuma intambara ihagarara burundu mu nyuma yaho Nkurunziza Pierre acika umukuru w'igihugu ivyo byonyine biratwereka yuko hariho ubwigoro bw'ubutungane atacu bushobora gushaka ko cyaretse ku bibazo bimwe bimwe biba bihanze igihugu akunda karorero gakomeye katika kutwigisha tukibaza ko kugira ngo umuntu ahaguruke aje kugwana nta munezero nibaza ko atari kuja kuririmba cyangwa kuja gutembera nuko habariho ikibazo nyamukuru kimubakiye kandi abona yuko atazi inzira zihari tukibaza ko icyari kuba cyiza ari uko abantu bo kwiyumvira bakaraba umuti nyakuri umuti ubereye umuti ushobora kwica bike ugakiza byinshi uwo nawo nta wundi twarawubonye ko ari umuti w'ibiganiro
ikindi avuga na makenga afise ko leta itigeze ishaka kumenya ukuri ku byabaye ikibaza ko niyo leta ishobora kuba ifisemo uruhara muri ubwo bwicanyi kuko bimaze kugaragara ko ashobora kwica abantu bagaca barondera abo babyegeka ko n'ubunyene dutega amatwi Gordien yunge ko n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe FOCOD
hanyuma ikindi umuntu yovuga nuko uravye kuva ibitero bibiri biri gukurikirana bitemangwa n'umugwi yadutabara uwo mugwi wagumye wandikira amakungu uyasaba yuko bobwira leta y'igitega igashyiraho amatohoza atawuyegamiye kugira ngo upfe kumenyekana kuva haba mbere haba ubunye tukire jenera ya Repubulika nta kintu na kimwe barashobora kuvuga kuri ico gisabo ca leta itabara bivuga yuko ngaho umuntu ashobora kwibaza igituma leta idashobora gushyiraho uwo mugwi wigenga ushobora gutoza gukuri wowe hayishoba icyo leta iba yiyagiriza kuri ibyo bivuga yuko naho nyine ari ikibazo umuntu ashobora wese ashobora kwibaza kubera iki leta idashaka amatohoza urwandiko rwa leta rwiyamiriza icyo gitero ataba atawe namwe bigize bavuga ikintu cy'amatohoza ikintu cyo kumenya ukuri kuri ibyo byabaye tukaba tumenyereye ko kenshi leta hari aho igira uruhara mu bwicanyi kubera imvo za politiki twayibonye akatari gake twayibonye mu bitero by'abaye mu Gatumba twayibonye mu bitero bitandukanye aho leta yonyine itirabayo harimo kugira ngo ishobore kurondera abivyegeka ko cyane gufata abidashaka hanyuma ica nyuma nuko bitangaje kubona procureure ashobora gusohoka muri bino bihe avuga ibyuma bine bitabara ariko hari abanyagihugu bari ku b'inzira karengane bariko barapfa baricwa abandi banyuruzwa mu gihugu cyose ugasanga haba hariho ahiguringa nyine hariho mu bice bitandukanye hariho murutana hariwe ugasanga prokirere nta bikorwa nyine bigaragara ariko arakora kuri ivyo
tubandanye amakuru twabateguriye mu muhari inamahoro w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro mu Burundi basaba umufasoni nje ndashimiye nishe hamwe arongoye gukora ibishoboka byose kugira abuza kwa serikali y'u Burundi babandanya kurungikwa kugwanya muhari M23 ivyo bikaba bimwikete umuhari inamahoro uherutse kwandikira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina ndayishimiye nk'umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika umuhari inamahoro ukababazwa nuko abasirikare babandanya gupfa ku bwinshi muri izo ntambara bagasiga amarira n'amaganya mu miryango yabo no mu gihugu cose kandi batazi ico bariko baragwanira muri leta iharanira demokrasi ya Kongo. Dutega amatwi Maria Louise Baricako arongoye umuhari n'amahoro.
Aho ingwano yo muri Kongo yatangura hagati ya leta na M23, ico benshi bari biteze kuma leta y'ibihugu bibanye bari kuja hagati bagafasha ko bitaja kure ngo ako karere gatabagurike. Abasirikare barungitswe n'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko EAC ririmo n'u Burundi baciye bongerwa ko abandi basirikare b'u Burundi bagiye ukwabo mu masezerano u Burundi bwiyumvikaniye na Kongo ngo bageye kugwanya iyo M23. Ivyo byaratumye abarundi n'abandi bantu benshi bibaza ibibazo byinshi mu ntumbero iyo nyifato y'u Burundi. Icakurikira nuko haciye haba ukwegeranya gukomeye kw'abagwanyi b'abasirikare n'abatara basirikare mbere mu Burundi kugira barungikwe kuri urwo rugamba. Abarundi bakibaza icyo bintu bigomba gushikako. Abantu bangana gutyo n'uburyo bungana uko by'igihugu cy'u Burundi bigiye mu ngwano y'ikindi gihugu bizomara iki? Abakenyezi n'abigeme, ababyeyi n'abavukanyi babo bantu bose bashoboye gupfira Kongo baratunguye barihebuye naho atabumva amahorogo yabo. Amakuru atangwa hirya no hino yagumye avuga ati misi yose impfu zirenze urugero mu bagwanya b'Abarundi. Aho gufata uruhande ngo bashigikire ingwano ya bene mugabo umwe, u Burundi bwari kuba bwagize neza iyo bwitanga mu gufasha kuronera umuti uhuza bose muri icyo kibazo kidasiguritse cyo muri Kongo. Nk'abakenyezi baina mahoro twarateye akambo nyakubahwa umufaso n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abarya bene icubahiro bakurikiye bose hamwe muri mipreda, tubasaba ngo bakore icyo bashobora cyose kugira batabare barya Barundi ibihumbi n'ibihumbi bariko bagwa muri Kongo batanazi neza icyo bariko baritangira. Imiryango yabo nayo ibabaye kabiri kuko barabura, ntibagire n'agakuru baronka kubishikira babo. Uko n'ukorezwa igufa no gufatwa bunyamaswa, haba kuri abo batwagwa Kongo, haba ku miryango yabo, eka mbere no ku Barundi bose. Twabasabye cyane gufadikanya ngo bakore icyo cyose gishoboka kugira bakize abo bana b'u Burundi bariko baratikira.
Umuhari n'amahoro gasaba kandi ko iryo shirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bya Afrika mipreda guhanura abakuru b'ibihugu gushira imbere ibiganiro n'umwumvikano igihe cyose hadutse amatate hagati y'ibihugu. Dusubire dutega amatwi Maria Louise Baricako.
Twarongeye turasaba umufaso n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yohagurutsa bagenzi we bo muri mipreda bose ngo begere abakuru b'ibihugu bo mu karere kacu babibutse gushyira imbere ibiganiro, inama n'ingingo no gushyira hamwe iyo hagize icyo badahurijeko kugira ngo bame iminsi yose bahagararira amahoro n'iterambere rirama ry'abanyagihugu babo bose. Nkako birakenewe kwibutsa abarongoye ibihugu byacu byo muri Afrika kwaho kuja mu ngwano z'abonse rimwe mu burere bwacu botegerezwa gushyira imbere ukuganira, kuja inama no gutorera inyishu mu mwumvikano icyo cyose batuba bumvikanyeko kugira tuzoshike kuri Afrika twifuza kubona muri wa mugambi w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu. Twarangije tubaye turashima icyo bazokora cyose kugira ngo bafashe u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini kogorora no kugarura icizere ko ariko umunsi tuzobona ya mahoro na wa mutekano birama tubone byasasagaye muri ico gice cisi twahawe ineza iboneke kuri bose.
Rekareka Kabura, ni wihi bara?
Izo nduru zamaziko ziravuga iwawe ziva kuki? Nta soni. Kutwamiza muri kwasarira ya minsi yose.
Nije nabahamagaye ko mwita mu bitabarawe. Uri nakubita n'uwanyu. Genda murabe byo mu ngo zanyu mu mpamahoro.
Nukuvutse? Mbega umugabo ataza hisigeze. Geduranyu mice. Narwo ndashonera ubasezeranye. Ubona yo kubatwegwe bigenze gute basogokuru barayamaze bati kananira abagabo ntiyimye
mupfasi uwo mugabo numva avuga nk'ikihebe mupfiki
bashingana uwo mugabo mbisi yose atasha ndaza kumahi ejo bundi hari umugenzi yanshiriye agace ko afise umuhabara bakwegana ariwe noba nzira Uno moshi rero nari umutima menyo. Nda. Ari umutima menyo. Atangwe kunjaga gu. Ndamubaza n'uwo muhabara wawe. Ndiza buri munsi. Wagiye mukaba nukama mahoro n'abana banje. Hako mugomba kukomeza kumburiza igufa. Nyirishira hasi bashinga. Yatira simbira ko Arega gure. Namwe ni murabu kwa njiza.
Umuri gikinza na tugeze mu. Hariho mugabo yiyubaha. Kubita ingore wiwe. Ni inka. Zifite ba nyirizo. Zifite kubita. Mutwaza. Ibi ntibishobora guherera. Genda witura ubutungane. Natwe tuzokubera ibyabona. Koma b'inkayo akorerwa abakenyezi. Byimuntu ngo jihani iwacu. Nuko bagabo gito badasengezwa ngo bahamye hisunzwe amategeko.
Aka gakino mugashikirizwa n'umuhari n'amahoro. Igeme n'abakenyezi baranira amahoro n'umutekano.
Turabandanya amakuru twabateguriye ku igenekezo rya mbere ntwarante uko umwaka utashe Uburundi bwamabwifatanya n'ibindi bihugu bihurikiye mu ishiramwe mpuzamakungu rijejwe gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe OIPC mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu guhimbaza uwo munsi mukuru uyu munsi mukuru ukabushitse mu gihe Uburundi buhanzwe n'ibibazo byinshi bifatiye kuhindagurika ry'ibihe tega matwi General de Brigade Nibona Bonance Celestin numwunganizi w'umushikanganje w'intwaro hagati n'umutekano
imbaje uwo munsi mukuru mu gihe igihugu cyacu kibandanya kigeramigwa n'ingaruka mbi ziturutse kwihindagurika ry'ibihe aho twavuga imyuzurira iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika isenyagurika ry'imisozi bigatuma abene igihugu bata izabo n'ibyabo abandi bakahasiga ubuzima ibomagurika z'inyubako za leta n'izabikorera ibyabo n'ibindi kiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangira umutekano ubicishije mu buyobozi bukuru bw'igisata cyo gukinga no gutabara mu bihe by'ibiza n'isibe bifadikanije n'abafasha mu iterambere ry'igihugu uriko burakora ibikorwa byo gukinga gutegura no guhangana n'ivyaduka kuneza y'abenegihugu ni muri iyo ntumbero duhamagariye abenegihugu bose mu guterera agacumu k'ubumwe mu kwijukira ibikorwa by'ukugabanya ingaruka mbi ziriza tutibagiye gukingira ibidukikije tumenyesha ko leta y'u Burundi atacyo itazokora kugira ihangiro ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryo gukinga no gutabara ishikwe ko tubicishije mu gukomeza inzego z'igisata cyo gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe mu bihugu cyacu mu guteza imbere gufashanya hagati y'ibisata bya leta n'ibyo bikorera ibyabo mu ntumbero yo gukomeza ubuhinga bwa none
mu gusozera ano makuru Leta y'u Burundi iherutse gutunganya inama ruko mijyanye n'ingene gisata cy'ingenzi cyonagurwa mu Burundi Faustin Ndikumana rongo ishyiramo parseme akaba ashima ico gikorwa kuko igisata cy'ingenzi kiri mu bisata byozanira iterambere u Burundi Faustin Ndikumana avuga ko bibabaje cyane kuko igisata kiki hasi cyane mbere ari n'icanyuma mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko cinza amafaranga make akavuga ko kugira ngo ico gisata gitere imbere hari bitezwa kubanza gukorwa tumutege yompi
Yuko kama ngeni fukisa tato, terimbe kandi, mge vita strategi, umugambi guteza imbere ibyi ingenzi, uri aktualiza ugezweho, utaguma ukurikirana ngo urabe ingene uri kuratera imbere mu gihugu. Bakawushyiraho kandi bakaza barabarura evaluation uko mwaka utashye. Abajeje kubishyira mu ngiro cadre decisionnaire usobora neza yuko gukorana kudashemeye ibijanye n'amategeko yuba hari byateza imbere iby'ingenzi urabona ko bitarangira neza ku gice gisata cy'isununu ibijanye n'amafaranga ajya mu budget leta urabe amafaranga ishyira ku gice gisata gitera imbere ni make cyane urabye nko mu ntego y'amafaranga tuzokoresha nta ni miliyoni amajana abiri cyangwa amajana atanu ziri muri icyo gisata amafaranga make cyane mbega ni izata cyibagiwe ubwiye ukaraba muri wabye finance ukaraba icyo bita ubugenduzi bw'ingenzi direho de tourisme nta mafaranga gifite nayo igisata cyotera imbere nicyo gituma rero tuvuga tuti leta yufata nayo nyine ingamba kugira haboneke umutekano ukwiye haboneke ibikorwa remezo bikomeye do karite bivuga nyine iki kimeze neza amabarabara ameze neza umuyagankuba amatara ibya interineti inyubako zimeze neza kurwanya igiturire muri leta kuko igiturire kiba gituma abantu baje kugendera igihugu ugasanga bariko bakwa igiturire ku maeroporo abapolisi bagora basubira hanyuma nyine ntuzeyi na n'ibireyo by'amafaranga y'agaciro probleme dushanje abantu bazanye bagize amafaranga y'agaciro ngaha kugira basubire kuyaruka ugasanga birabagoye no gutosora isura y'igihugu nabyo nyine birafasha no kugira icyo bita amarasiyo imigenzanire n'ibihugu tuba duturanye kuko umuntu ashobora kuza agendeye i Burundi agashyira guca abana muri Tanzania mu Rwanda muri Congo ibyo bishobora bifasha iyo abantu baza bagendera ibihugu biri hamwe nk'ibi rusanga umwanya nkacamwo ugasanga ngo umugado by'umutekano mbibe ziruga ibyo byose biragabanya uruja n'uruza rw'ingenzi hanyuma ikindi tugasaba ko leta yogerageza kuza iraraba ibibanza igiza birakandi gutunda guhabwa u Burundi mu maklasima ingwa ngo Burundi ngo mujye giturire cyane u Burundi n'igihugu kitorohereza nk'abantu bashaka kugira imitahe liberté économique kandi n'ibindi affaire ibyo byose byo bishaka biri kubera guza abantu kwinjira mu gihugu kanaka igihugu kanaka umuntu kijemo ayo maklasima ibyo bibanza baragenda bakabirabwa rusanga ugatse kirya gihugu rero ko umuntu tuvujemo kubera gifite kibanza kitameze neza aho hose kuhagabira kuko nibyo bizotuma igisata cy'indenzi gitera imbere n'ugushora ro kwigisha abaprofesionnels babishoboye
ni kuri iryo jwi rya Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe parseme ku rwego rw'igihugu rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama duce dusozera ko amakuru twateguriye kuri uyu wa gatanu ushimire mwese mwateze iyome Shimire na bagenzanje mwese ku ruhara yagize kugira amakuru aboneke Bonfise niyongere nabashikije ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana